Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Jean Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Takize mwaramutse Diane turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika Guinea Equatoriale ejo ku munsi w'Imana yarakoze amatora aho Perezida Teodoro Biangwema Mbasogo ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya gatandatu. Obiangwema w'imyaka 80 ari ku butegetsi mu kiringo kirenga imyaka irenga 43 niwe mutegetsi amaze ku butegetsi imyaka myinshi kiretse intwaro za cami. Ubu uwo bahanganya aboneka ko afise igihagararo ni Andres Esono Ondo w'imyaka 61 wo mu mugambwe Convergence pour la Démocratie Sociale. Ondo yavuze ko afise ubwoba ko hashobora kuba kwiba amajwi muri aya matora y'umukuru w'igihugu ay'abasenateri n'abashingamateka. Umukandida gira gatatu mu bazohiganwa ni Buenaventura Monsu Asumu wo mu runani rw'imigambwe gwiswe Le Parti de la Coalition de la Démocratie Sociale akaba yahoze ari umugambwe wa Obiangwema uri ku butegetsi. Muri Afrika kandi muri Nigeria abantu bitwaje inkoho zikomakomeye baragavye igitero ku kambi y'abasirikare hamwe no kugisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bica abasirikare 9 abapolisi 2 hamwe n'abasivile. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baba muri utwo turere avuga ko abo bagizi ba nabi baje bari mu makamyo kandi bagakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba ukorera mu karere ka Afrika y'uburengero. Bavuze ko bateye igisagara cha Malamu Fatori muri komine ya Abadam ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu ushyira wa gatandatu w'indwi irangiye. Amasoko ava mu bajejwe umutekano yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abasirikare 9 n'abapolisi 2 bahasize ubuzima muri ico gitero kuri iyo kambi ya gisirikare. Malam Fatori ni igisagara kiri ku birometero 200 uva i Maiduguri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ico gisagara carigeze gufatwa na Boko Haram mu 2014 mu nyuma igisirikare kicongera kira kigarura mu 2015.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze za Amerika umugabo w'imyaka 22 yararashe arica abantu 5 akomeretsa abandi 25 aho bari mu nzu y'ubutambiro ikunze guhurumbirwa n'abakundana bahuje ibitsina mu gisagara cha Colorado Springs ni muri leta ya Colorado mu burengero bwa Amerika. Umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Adrian Vasquez yavuze ko ubwo bubisha bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uyu w'Imana urangiye kandi ko hatowe inkoho 2 muri ico kibanza. Abakora amatohoza bavuze ko bakiriko bararondera imvo yatumye ico gitero kiba ariko umushikiriza manza mukuru wa komine El Paso ico gisagara kirimwo Michael Allen yavuze ko abategetsi bakiraba nimba ico cyaha cyo kurikiranwa nk'ico urwanko rw'inzigo yakazikira. Igipolisi cyavuze ko uwo yarashe yitwa Anderson Lee Aldrich kandi ari mu minwe y'igipolisi akaba ariko aravugwa ibikomere kuko nawe yarashwe n'igipolisi. Perezida Joe Biden yavuze ko abakundana bahuje ibitsina hano muri Amerika bamaze imyaka banywa urwanko rw'inzigo yakazikira. Mu karere ku Burusiya na Ukraine ibisasu biturika byarumvikanye muri ako karere ka Ukraine gakikuje ihinguriro ry'umuyagankuba uva mu bumara bwa nikleyere ni mu ntara ya Zaporizhia ku munsi wa gatandatu mu gatondo. Umukuru w'ikigo cya ONU kijejwe kugenzura iby'amasoko ntanganguvu ya nikleyere yasabye ko ukugwana hagati y'Uburusiya na Ukraine muri iyo ntara ari ukwanjanjwa ku buzima bw'amasinzi y'abanyagihugu. Rafael Mariano Grossi, umuyobozi mukuru w'ico kigo cya ONU, yavuze ko uwo wese ari nyuma y'ibyo bisasu akwiye kubihagarika ubwo nyene. Yavuze kandi ko bariko barakina n'umucanwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naho mu karere ka Buraya, ibihugu bikize kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 byavuze ejo ku munsi w'Imana ko akanama kawo nikajejwe amahoro n'umutekano ku isi gakwiye guhaguruka kagafata ingingo ruhasha kuri Korea ya Ruguru. Abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibyo bihugu babivuze inyuma yaho ico gihugu kirungikiye mu kirere ku munsi wa gatanu mu misiri genda ikirere kirekire yo mu bwoko bwa balistike. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano karakorana kuri uyu wa mbere kugira bige kuri ico kibazo cyo gusotorana ca Korea ya Ruguru. Uyu mubonano wasabwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru yaragerageje ku munsi wa gatanu iyo misire ishobora gushika no ku butaka bwa Amerika inyuma yo kugabisha Leta z'Ubumwe za Amerika ko Korea ya Ruguru ishobora gutanga inyishu ya gisirikare kubera Amerika ifise inteko muri ako karere.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mbandanya kumva Ijwi rya Amerika isamiranira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa ukutumvikana hagati y'umukuru w'inama nshingamateka n'umuhuza w'Abarundi Daniel Gerard Ndabirabe. Yagiriza Edouard Uwimana kuba yarase kuja mu nama nshingamateka gutanga icegeranyo c'ivyo yakoze.
Imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raport ko kw'icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko.
Uni Daniel Gerard Ndabirabe atwari na mashinga mateka y'u Burundi. Umuhuza w'Abarundi Edouard Uwimana we asigura ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashinga mateka. Ido nido ino nkuru ni mukanyi sase murano makuru turaza no kubabwira iby'inkino z'igikombe cy'isi mupira w'amaguru zibandanya kubera mu gihugu cya Qatar. Musambikanze. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Mu gihugu cy'u Burundi mukuru n'amashinga mateka yagiriza umuhuza w'Abarundi ariko arasozera amabanga yiwe Edouard Uwimana kuba yarase kuja mu n'amashinga mateka gutanga icegeranyo cya nyuma cyo gusozera imirimo yiwe. Daniel Gerard Ndabirabe abifata nk'agasuzuguro. Edouard Uwimana we agaca asigura ko ibwirizwa nshingiro ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashinga mateka ahubwo rimusaba kurungika raport ibiro by'urwo rwego gusa. Reka ibindi kuno nkuru tubibaze mgenzi wa Eloge Wilikaneza.
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshingamateka y'u Burundi yashimye kubwira izo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uja mu mabanga y'umuhuza w'Abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'Abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Uwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashingamateka icegeranyo ca nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashingamateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Nimutuhavemo bimbatse. Njyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Nimuze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo. Mwongo Usman yarahasanzwe. Nk'uko biba bisanzwe bikorwa, murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe. Kandi ibihe byarahise. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano agadupresenta raporo. Ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo ariko imbere yo ku 10 yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo ko ku 10 kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko
umukuru w'inama nshinga amateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twadukiye kwa du presenta yaje rimwe upresenta raporo rimwe c'était un rapport d'étape à moment donné none ubu nayo kimunaniye niki ngibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma eka
abamenyesha makuru Daniel Gerard ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kwa 15 ku kwezi ku murwa mukuru butunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 heze
ubwo umuhuza witumuye nabene kimugu bo mu bihugu cyose mu 39 9933 ari mu madosiye 1908 1908 muri ayo madosiye amadosiye 1986 twasanze ashobora kwakirwa amadosiye 5992 ntiyakiriwe kubera ingo twabaga dusigurira abene gihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 1988 niyo ariko arigwa
Bamwe mu bituye urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushe burengero
twebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza atumariye kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye cyuvuze cyose ngo nibwo ni bwa bwo kurumba nta ndijambo dufite twebwe nk'ubugiye ndiko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundona ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiye ko rero apare yabandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo imunze go za leta saba mugabo mu bene gihugu nawe ndabona avuga ati kigenda gihawe n'umuhuza
je umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushiraho twumva kumenga arafisi icazofasha mu gihugu nk'amatata ari karaba nk'izi nzego za nk'aye abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwaba nico narinze ko bamushiriye ariko ntacu mbona kitambuka nacu mva yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashira uwundi mugabo amushizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata ari mu ngi wacu mu mazoni mu muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararengana utacamira
Kuruga rwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatangiye ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icyegeranyo cyo guheza manda yabyanditse yishura ibiro by'inama nshinga amateka zari zabishize kuri urwo rubuga nyene yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakonga bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriyeko ni ukutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho uwa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ku kwezi hatowe umuhuza w'abarundi mushasha Aime Laurentine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
Hello Juri Kaneza urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu babakuru biberuhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda basaba kugururirwa inzira zindi zitari izo guca kuri douane Asumta Kaboyi umenyesha makuru wacu ikigari mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye
Hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi funguye nyamara abaturage bayegereye mu karere ka Bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza na mafaranga yo kwipimisha COVID-19 bakwa ku mupaka benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona ijuru rya Amerika ryasuye isoko rya Kamabuye hari kuwa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa Kamabuye mbere y'uko imipaka ifungwa mu mwaka wa 2015 abaturage babwiye rya Amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda
ntago baraza pe ntago barabakingura ngo abantu bari guca kuri douane bari bakaherekana ibyangombwa reka mu maze ntago byemewe cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu maze bagacamo nta nubwo ahubwo turana babona ariko aho intangiriye nta barundi bari bwaze muri rino soko
Iyo ukomeje kuganira nabo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri douane kandi inzira zarabaye nyabagendwa
kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari yuko mwatworoheza tukajyatubona tujeto tukajya nk'iburundi tugahahirana nkuko twaje tugahahirana hariyo bashiki bacu hariyo bishwa bacu urumva
kandi barafunguye ntimujya se
ukajya wese gute wabona amadolari 15 n'inzara ko kwambuka dutanga amadolari 15 ahuye n'ibihumbi 16 na 400 y'amarundi y'amanyarwanda kure kugira ngo yabone n'irizuba n'iki gishira ubona hangaha ntabwo yapfa kuboneka
ibyatworohera n'ibyo guca mu mazi hano
ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu ntabwo turabasha kugirayo imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro baratinya nabo ntibaraza
uyu murenge wa Kamabuye ukora ku makomine 3 y'u Burundi ayo ni Busoni Kirundo na Bugabira kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi numwe nabashije kubona warireme umuyobozi w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhija Christophe avuga ko kugeza ubu baturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana
ninzitize kujya ku mupaka 16 urirebye rero benshi barindiriye ko ibi byambo nabyo by'amaguru babifungura cyane unasanga hari n'imiryango yabo irashakanye ugasanga umuntu avuga ati umuntu ndi harandajya yo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano gera kuri duane kandi ujya gusura ari ku metero 1400 kabica barindiriye ko bibaza ibyambo nabyo byazakora
nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bako cyo kwipimisha COVID-19 hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i Burundi cyangwa baza mu Rwanda umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika warugiye i Burundi avuye mu Rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadolari 15 yatswe ku Rwanda rw'i Burundi ngo abashe kwipimisha COVID-19 ku Rwanda rw'u Rwanda bo basabwa amafaranga 5,000 no kuvuga amadolari hafi 5 y'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19 mu cyumweru cyashize baguveneri b'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice bahuriye na guveneri w'intara ya Kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturi imipaka yombi guveneri w'intara ya Kirundo Hatungi Imana Albert yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambo bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha COVID-19 kiranavugwa no ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi Kanyaru kuko naho amadolari 15 naho abaturage bagaragaza ko bibagoye Asumta Kaboyi ijuri rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bubandanya kugorana kwa rimyo mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bitewe nuko kuva mu kwezi kw'icenda gushika no munsi atamvura iragwa mu mirima yabo menyesha makuru wacu Vedaste Ngabo atrambura ino nkuru
Aba bahinzi bayinga kaseke Mbreadra Karongwe na Katanga bavuga iko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kubera izuba ryabayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushaka gufira mu bana kwe
Michel Kabongobongo numuhinzi wo mu kambi ya Mulongo yari afite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma yaho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu biciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko
biciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twe ngaho Mulongo iwacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ikigozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga 2,500 umuceri twahora tugura amafaranga 1,500 ariko ubu tukaba tugura 2,500 turabona ko hari ibibazo ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri saison A mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko
aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni
iyo mfashanya haseri iza icebye
iji tebye rero tuca umugihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca dukoresha kuza turaje amadeni hari igihe ugenda nko kumukongomani afise amafaranga akakugurana ugacugenda ugacucumwungukira nimba guha ibihumbi 10 cumuha 15 aya mafaranga rero niyo ucuzura ahereza abana kugira ngo bajye
Nahimana Matias numwe mu bahinzi b'intangarugero muri nkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye
nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twaremye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku 200,000 hama ikare zitandatu urumva ni 120,000 dukasha tuyirimisha ku 225 ikare zitandatu urumva ni 105 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twaremye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe
gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Veda Singabu ijwi rya Amerika Buvira
Ijuki Amerika umwanya n'uw'imikino na sport turahera ku nkino z'igikombe cy'isi mupira w'amaguru zatanguye ejo kwa Mungu muri Qatar umukino wa mbere w'irushanwa waheze ekipe ya Equateur itsinze ya Qatar ibitsindo bibiri ku busa ibitsindo vya Equateur vyinjijwe na Ener Valencia uno musi kwa mbere bitekanije ko Ubwongereza buza gukina na Irani Senegal igakina na Hollande Amerika nayo ikaza gukina na Pays de Galles mu bategetsi bitabiri birori vyugurura izo nkino ejo kwa Mungu harimo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres president Rwanda Paul Kagame wa Algérie Abdelmadjid Tebboune wa Misri Abdel Fattah El Sisi wa Senegal Macky Sall n'uwa Palestina Mohamed Abbas ni ubwa mbere inkino z'igikombe cy'isi mupira w'amaguru zibereye mu gihugu kigwiriyemo abayisilamu umurwi w'intagondwa zitiriye idini rya kisilamu mu itangazo wasohoye wanebaguye Qatar yakiriye iyo mikino uvuga ko iyo mikino yitabiriwe nabo uwo murwi wavuze bahuza ibitsina babisangiye abaryi biturire n'abatemera imana aha tukibutsa ko imikino yatanguye ejo kwa Mungu izoherigenekerezo rya 18 ukwezi kwa 12 Deka duce tubandaniriza muri Afrika y'Epfo aho mu rugwi urunani uri mu gisagara cha Johannesburg aho giye majonjura ya nyuma yo kurondera tike yo kwitabira inkino za Africa Basketball League mu rugwi urunani bamenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino za nyuma za BAL mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru
ku munsi wejo umugwi urunani uzaba winjiye mu nkino za majonjura ya nyuma yo kurondera itike azogeza umugwi mu nkino za nyuma zizobera muri Bekare ni Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu mwakuza Aaron Kagabo ikegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko abakinnyi bifashe neza amenyesha ko n'imimenyerezo bateguye kugira abakinnyi bashasha baje gufasha uwo mugwi aribo Adonis Fila na Rivera Parker igenda neza cyane
mugumeze neza abakinnyi bameze neza nta numwe ntuho mutwe abakinnyi bose bari ngaha barakwiye kugira ngo bashobore gukina izo nkino imimenyerezo uyu n'umunsi wa kabiri tumaze kugira imimenyerezo umwe n'umukanya tugiye kugira wa kabiri kugira ngo kwa kabiri tuzadutangure inkino tumeze neza twiteguye neza abashasha tumaze kubamenyesha ingene umugwi umeze ejo twateguye kugira ngo dushobore kwitegurana
umumenyereza amenyesha ko intumbera gukina inkino za nyuma za BAL
intumbera y'umugwi nuko mu mugwi turimo two abambere hanyuma tukashika mu gice cya nyuma Johannesburg kugira ngo tube kugenda ma finali Kigali intumbero nyamukuru nuko urunani kwashobora kwikalifia niyo numbero nyamukuru dufise kandi dushobozwe n'Imana birashoboka tubisa kwizokogwa
mu mupira w'amaguru naho mu gisata cy'abigeme muri kino gihe ihiganwa ryatanguye Eje Nikabura arongoye gisata cy'umupira w'amaguru mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ashimishwa n'urwego bageze ko amenyesha ko bagiye kubandanya bita icyo gisata kugira buri mwaka gitera intambwe kije imbere
umupira w'amaguru w'abigeme hatabonese development nacyo mushikako rero ikintu gikuru turi kumanira na chef de département afite uburo féminin tugiye gutegura urugendo gushika mu ntara kugira dutangure kurondera abigeme bacu bakira mu ntara kugira dushobore kubegeranya n'amazina yabo icenge rya ejo dushobore kumenya ingene dukurikira amatara yabo ingene bakoratera imbere kugira icenge rya ejo tuzoronka abigeme bashobora kuja mu mugusherekira gihugu y'idiseti event amwe na event kwa kuko murazi yuko development ihera hasi
Kundwa igiri ya 13 nayo muhiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star igitsindo kimwe ku busa Message Ngozi yatsinze Musongati ibitsindo bine kuri kimwe Umamuru na Egrenoir zatandukanye zinganya igitsindo kimwe ku kindi nako vyagenze hagati ya Burundi Sport Dynamique na Magala Young Boys Vitaro yatsinze Atletico Niol ibitsindo bibiri ku busa Kanza United yatsinze Interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo Buja City itsinda Top Junior igitsindo kimwe ku busa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana ari kucukurirwa mu ngata na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda aribanda cyane ku mikino ibiri ya gicuti ekipe y'igihugu y'u Rwanda yagiranye na ekipe y'igihugu muri Sudani
Mu mupira w'amaguru ejo bandi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahuye n'ikipe y'igihugu ya Sudani mu mukino wa kabiri wa gicuti wabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo uyu mukino warangiye Amavubi y'u Rwanda atsinze Sudani igitego kimwe ku busa iki gitego cyatsinzwe na Gerard Gohu mu gice cya mbere cy'umukino uyu mukino wa gicuti warangiye mu mvururu zikomeye kuko hadutse imirwano hagati y'abakinnyi b'u Rwanda n'abasudani izi mvururu zasembuwe n'umukinnyi w'Amavubi Muhajiri Hakizimana kwa kane w'icyumweru gishize nabwo u Rwanda na Sudani bari bahuriye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo umukino urangira amakipe ubusa ku busa tukira umupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 10 kwa gatanu ikipe ya Gorilla FC yatsinze Bugesera FC bitego biri ku busa Rutsiro FC inganya na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru Rayon Sport yanganyije na Mukura Victory Sport bitego biri kuri bibiri Marine FC yatsinze Tensel FC bitego bitatu ku busa naho Police FC itsinda Espoir FC igitego kimwe ku busa imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa 10 wa shampiyona irakinwa uyu munsi kwa mbere izakomeza ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 mu mikino 9 naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 30 tunyarukire muri tennis aho mu cyumweru gishize habaye igikorwa cyo gutoranya abana bakiri bato bafite impano muri uwo mukino iyi gahunda yateguwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda ku bufatanye na Komite National Olympique y'u Rwanda Fidel Kajugiro Sebarinda ushinzwe iterambere rya sport muri Komite National Olympique y'u Rwanda arasobanura uko iki gikorwa cyari giteye
ndavuga ko ari igikorwa gisobanuye byinshi kuko mubizi kugira ngo umukinnyi wese ashobore kujya mu irushanwa iri agomba gutegura komite olympique rero tubifashijwemo na solidarité olympique hari gahunda ibamo yo gukurikirana abana bakiri bato bafite impano bagategurirwa imikino olympique y'abakiri bato iyi gahunda rero ikaba ireba by'umwihariko abakiri bato bategurirwa imikino olympique yo mu mwaka 2026 izabera I Dakar muri Senegal
Kajugiro Sebarinda arakomeza atubwira niba iyi gahunda yaratunganya nk'uko byari byitezwe
ntabwo navuga ko cyagenze uko twabyifuje 100% ariko navuga ko 90% cyagenze neza kandi kiracyanakomeza ni gahunda batari basanzwe bamenyereye ku buryo hari utuntu tutagiye tunoga neza ariko kizera ko mu byiciro bizakurikiraho bizagenda neza ikingenzi nuko ikingenzi cyumvikanye
mu mukino w'intoki wa basketball andi makipe atatu azakina ushanwa rya basketball Africa League amaze kumenyekana mu makipe munani yahuriye Abidjan muri Cote d'Ivoire mu cyumweru gishize Abidjan Basketball Club muri Cote d'Ivoire Seydou Legacy Athletic Club muri Guinea na Stade Malien muri Mali nizo zabonye itike yo kwiyongera ku makipe atandatu yari yarahawe uburenganzira bwo kuzakina irushanwa rya bari atagombye kunyura mu majonjora muri iki cyumweru twatangiye andi makipe munani azahurira mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo kugira ngo haboneke andi makipe atatu azazamuka agasanga yandi 9 yamaze kubona itike yose hamwe akazaba yuzuye 12 ari nayo azaseruka mu rugamba rwa Basketball Africa League yari Claude Munyandinda I Kigali
Akawe nunga duche du soziru makuru nibigani rutuwa tuwa fitie mika no kanya dushimira wagi zulara bose mitegu kwa gyabzio kuri mikroma ikumena jwe diana ni nahazwe ya koze venu ston shimima na igira nije ama juu yacu ahanje tulaza kuongera igeji saha chumi kumasaha yomu Burundi no mu Rwanda mukigani romuli sanga.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.